Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nchuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa kane igenekezo rya 16 ruheshi umwaka wa 2022 amakuru twabateguriye nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abapolisi babiri Burundi baraye bafatanye mu izosi bariko bapfa igiturire bari batse umunyagihugu wo muri komine Rutegama ni mu ntara ya Murambya. Abanyagihugu babonye ivyo bintu bakaba baciye babaka ibigwanisho kugira ngo ntibahave barasana. Mu myaka ibiri nayo Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi Burundi arongoye ngo bwarasubiye inyuma cyane haba muri politike eka no mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Frederic bavuga inyumvira hoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu agasigura ko abarongoye Burundi batazi gutandukanya amabanga y'igihugu nayo mugambwe baturukamwo CNDD-FDD. Igihugu cy'u Burundi kigiye kugabugwamo intara n'amakomine mashasha. Ivyo vyemejwe kuri uyu wa kane n'inama nshikiranganji y'u Burundi, intara zikaba zigiye kuzova kuri 18 zishike kuri 5. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akavuga ko ivyo bizofasha mu kwiza ubutunzi niyo izo ntara zorongorwa n'ababishoboye. Kaze mwese mukanya ido nido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Gasubiye kwaramutsa mwebwe mwese. Abapolisi babiri baratanye mu mitwe bapfuye igiturire bari bahawe n'umunyagihugu adandaza inzoga za Brarudi washobore kuronka ikaziye. Ivyo vyabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ku mutumba Nyakararo komine Rutegama mu ntara ya Murambya. Abanyagihugu babonye batanguye gufatana mu mashati kugutinya ko bohava barasana baciye babaka inkoho babona gutabaza abajejwe intwaro n'igipolisi muri komine Rutegama. Ni nkuru tubaza Beni Axela Kana.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu ku mutumba Nyakararo muri komine Rutegama avuga ko hari nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro irenga aho umwe mu bapolisi yatumwa n'umunyagihugu kuja kumurangurira ikaziye imwe y'inzoga za Primusi abanje kumuha igiturire c'amafaranga 1,500 mu mafaranga y'amarundi. Azimushikaniye mugenzi we yaciye avuga ko ayo mafaranga bategerezwa kuyagabura. Uwundi ati wanguha genda na urabe uko ubigenza. Niko guca batana mu mitwe. Abanyagihugu baho Inyakararo bamaze kubona ko batanye hasi kandi bafise inkoho bacabanka ko bohava barasana barazibaka baraheza batabaza abajejwe intwaro muri komine hamwe n'abarongoye igipolisi.
Amafaranga yabaye hagati y'abapolisi babiri uwitwa Desire uwundi Kakifizi na Cyafande batakiramwo sandote kw'inzoka cawura feri baje gutanga Nyakararo muri komine Rutegama ntaya Murambya. Kuri aya manyanga arimwo ivyo bintu ni ukuvuga barandika abanyagihugu abafashe kandi n'abandi bamufashe bikajyamo amananga menshi kuko n'abariho bari bisonze bavuze nabo bamumuhozaga bagasaba bacoreza. Iyo mishwana yangaje ku mwaka w'5 cy'umuntu yari abacoreye bagiye kumusaba ikazi ya kuko bo baca bagenda bamuhaga akazi. Bamaze gushwana kubera barafite inkoho bigatera ubwoba abanyagihugu barakibaraka bamaze kunakana hasi bagira barasana tuyatuga birashika niyo kwa bajenerali banyitira amabandi kuko ari imfuti.
Abo banyagihugu bavuga ko inyifato nk'iyo itumwa n'uko hari ubukene budasanzwe. Hakaba kandi harangwa akajagari mu kuranguza inzoga za Brarudi hamwe n'igurishwa ry'isukari. Bagasaba ko ibicuruzwa byose biboneka bigoranye byoheza bikagurishwa hagiyemo urutonde hoye kuba akajagari.
Urumva byose bica ku mukene kuko babura ayo kunywa agaceto bagaca bagomba gucoresha. Ibyo bitana byabaye kuko intandaro ya byose urumva n'amanyanga aba n'ubukene kuko no ku isukari nico kimwe baraprogramiye itoshika bakavuga yuko ino izotangwa na sangwe ku rutonde ukabona yuko hatashika imifuka itanu ugaca ubona hashika itatu. Akajaba manyanga na umenye aliriye n'ibiti kasanga umuntu umwe arikaba umukira naho niki kaba kuri nkunzi abari ku murongo byumva ngo irahezi ijafeja cari nyuma kuvuga ivyo bibaye ku nzoka bikigoye ko bizoba neza ku isukari kuko nimva wa mupolisi yarafikira nawe aca agomba kukigurisha ku mahera menshi hari naho baba bamuha amahera ngo bakurize naho aca hari imishwana abo manyanga harimo ivyo bintu vy'isukari n'inzoka cawura se bikaba wabaye n'umushinge w'ubutita amasabaye induru.
Abanyagihugu baho Nyakararo bakaba bafise amakenga menshi ku mutekano wabo mu gihe bacungerwa n'abapolisi bafise iyo nyifato. Aya makuru y'imishamirano y'abapolisi b'Inyakararo ya Rutegama aremezwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba.
Arakenuye Beni Axela Kana, Burundi bwarasubiye inyuma cyane mu bijyanye na politike muri imyaka ibiri heze. Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Ibyo bivugwa na Frederic Bambuye Nyumvira arongoye Sefora Arusha, akaba avuga ko ubutegetsi butitandukanije n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu munyepolitike akavuga kandi ko n'inama nshingamateka aho gukorera ku nyungu z'abanyagihugu ikorera ku nyungu z'umugambwe mu gutora amategeko. Tega matwi Frederic Bambuye Nyumvira.
Umugambwe CNDD FDD ni wo twara igihugu kandi ukitiranya iby'umugambwe n'iby'igihugu. Yarabivuze neze jo bundi umukuru wawo uyo secretary general wawo yarabuze neza ati burya uyo so umugambwe ni igihugu. Umaze rero kwitiranya igihugu n'umugambwe ucumenya ko ariyo ntumbero ya politike ari ituma byose bica bigenda neza cyangwa bigenda nabi. Ni ukuvuga umugambwe umwe nawo nakaga ku gihugu. Mutigute nuko uwo mugambwe ari wo ucutegura amatora uyiba sekaseseshwa rumuri hanyuma ugaca ushiraho inzego zose z'igihugu. Urwego rwa mbere n'abashinga amateka n'abakenguza amateka abo batorwa hisunzwe ibyo mugambwe CNDD-FDD ushaka. Ni ukuvuga s'abantu baba bashoboye gukorera neza abanyagihugu, guserukira abanyagihugu n'abantu baba bifitiye bafiswe ko imigambi iyo ya CNDD-FDD gusa. Ni ukuvuga muri icyo gihe inama nshinga amateka na nkenguza amateka ntibaraba guserukira igihugu, babaraba gukoreshwa mu gutora amategeko uwo mugambwe uba wipfuza kandi byaribonekeje kenshi aho abashikiranganje imbere y'inama nshinga amateka bigenza nko kumenga nibo ba patron b'inama nshinga amateka. Icya kabiri ni leta, iyo leta nayo ni ya CNDD-FDD nyene. Mu bisanzwe ibibi byose biba mu gihugu, gusenyura amazu, gutoteza abantu, kugendesha amaguru abantu, kwicisha inzara abantu, kubicisha ubukene, kubica, ibyo byose ni umugambi wa leta. Iyo nama nshinga amateka nayo igahezagira. Hari wavuze neza ati naje ngaha kugira ngo muhezagire ibyo jewe nzanye. Ati nimwibaze ngo murabijyana kwa perezida, ati musanga turi bamwe. Ibyo byose byerekana yuko iyo politike yabo ari imwe. Muri make ntitwateye imbere, twarasubiye inyuma kandi n'ibiharuro birabyerekana.
Eka no mu gateya kazi na muntu ngo kagumye gahonyangwa ndetse n'umutekano urahungabana mu myaka ibiri Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Ivyo navyo bivugwa na Vital Nshimirimana arongoye Urunani Fosk, ahamenyesha ko ibiharuro by'abahungabanirizwa agateka kabo byagumye byiyongera. Akabona nyabuna ko umutekano n'agateka kazi na muntu byateye bitosekara kuri iyi ntwaro yiwe. Nayo leta ngo yagumye yemeza ko umutekano ari wose mu gihugu. Tega matwi Vital Nshimirimana akaba arongoye Urunani rw'amashirahamwe Fosk.
Ku byerekeye agateka kazi na muntu, nta kintu umuntu yovuga cisununuye kuri intwaro ya Veriste Ndayishimiye, kuko bwabo bwicanyi iborezwa ry'igufa cyanke kunyuruzwa hamwe no gupfungirwa ubusa byariyongereye. Twabibonye yuko hatari hake hagumye haratogwa ibiziga hanyuma bigahambwa hataba amatohozwa abaye ngo hamenya bishwe canke ababishe. Gucyo nyene abanyurujwe nabo nyene byagenze gucyo, ibiharuro byagumye biduga cyo kimwe n'abagumye bapfungwa, wanashaka n'abarangije iminyororo bakaguma mu mabohero. Hanyuma ku kindi gisata nacyo cyerekeye ingene abanyagihugu babaho, byaragaragaye yuko intwaro yashyize imbere ukunyaga abanyagihugu, ugasanga bariko babasamburira amazu, ugasanga bariko babasamburira amabutike, bakababuza ibyo bakora, bakababuza imyuga yari batunze. Aburero ni baba taxi moto n'aba taxi bero n'abatwara ubutukutuku bomowe mu minsi heze. Hanyuma gucyo nyene ubushomeri hamwe no kudahabwa akazi kugwaruka byariyongereye. Hanyuma abanyagihugu barakeneshejwe bakeneshwa na cyane cyane n'ingingo zifatwa n'intwaro, aho yami basaba intererano z'agasakisaki ngo nibubake amabarabara, ngo nibubake ibitarugwa, ngo nibubake amastade, ngo nibubake amashuri, ngo nibubake amavuriro. None ubuhoho benyuje bashaka yuko abanyagihugu aribo bagenda kubaka ingoro umukuru w'igihugu azobamo canke azokoreramo. Hanyuma kubyerekeye umutekano naho nyene bisa nkuko, kubera yuko umuduvuduko leta yatanguye mu ntango bavuga yuko imbonera kure canke abantu baza kwisubiriza abajejwe umutekano yuko bitegerezwa kuranduranwa n'imizi, byamaze umwanya urumera umara, kuko imbonera kure zaciye zihabwa inkigi, zihabwa igikorwa cy'umutekano mbere wanashaka zirahimirizwa ku buryo bw'uko uno munsi bariko babashira mu mategeko ngo babashire mu rwego rw'abareserviste. Hanyuma rero gutyo harabaye imyimenyerezo ya gisirikare y'izombonera kure, hanyuma mbere zinarungikwa no guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi cya Kongo. Ibyo rero biza kwerekana yuko agateka kazi na muntu hamwe n'umutekano byateye byunyuka ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye.
Inzamba
twandanye amakuru twabateguriye. Uburundi bugiye kugabugwamo intara n'amakomine mashasha, intara zikaba zizova kuri 18 zikaba zitanu, nayo amakomine azova kujana 19 abe 42. Izo ngingo zafatiwe mu nama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu igerekezo rya 15 ruheshi mwaka 2022. Intara zikaba ari izi zikurikira: intara ya Bujumbura ikazoba ifise umurwa mukuru i Bujumbura, intara ya Buhumuza ikagira umurwa mukuru mu Cankuzo, intara ya Gitega izobifise umurwa mukuru i Gitega, intara ya Burunga izobifise umurwa mukuru i Makamba, hamwe n'intara ya Butanyerera izobifise umurwa mukuru i Ngozi. Iryo gabanywa ry'intara n'amakomine ko bizotuma ubutunzi bwiyongera makomine n'intara. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parcel, ariko ngo kugira bishikweko izo ntara n'amakomine ngo bikwiye kuzoba birongowe n'ababishoboye atari uko ngo bizoba impfagusa. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye Parcel.
Ibintu mu vyumviro twashikirije ivyo vyarimwo nta gihunku Burundi coba gifite intara 18. Bwa mbere hoho intara zimaze kuba zitanu byabifashije yuko uburyo bwo gukurikirana administrative ma ibya decentralization babugabanutse, kandi hari intara nk'izorora gukurikirana, kandi nizo yuko intara ya Cidiragira umugwa mukuru niyo twasa ko iyo bisagara bizose bicika nk'indi mirwa mikuru. Ibi bisagara bishobora gukorerwamo ibintu vyinshi ku buryo bijya kubona igisagara kimwe cya Bujumbura canke cya Gitega cyangwa ikintu usanga bivuye hame kindi za no kwa makomine. Tudabonye ni byiza kuko ibyo mu komine byinshi wasanga tabutari viable ntacyo byabimaze, ariko ibikomine kizaba ari ikintu gikomeye. Ikomine ishobora kuba ikintu gikomeye cyane gifise uburyo ubukirongo ashobora gukurikirana iterambere nyine neza. Nibaza yuko rero decentralization ishobora akamaro gusumbi aho wasanga ari ubuntu bwinshi bwinshi mugabo ugwe gukurikirana karatanu uburyo bufise. Ubu rero nk'umuntu arongoye ikomine yazwa afise consideration, nibaza yuko ahubwo rero gusa mu kubishyira mu ngiro byo ca bihinduka bakavya ati ubu kuca kurongora ikomine si bintu byo gupfuwa bafashe, kurongora intara gupfuwa bafashe, ubu urabona ko ari ibintu bya bigiye guhinduka. Tubaza usaba ko ubu buryo rero bwa bije y'igihugu rero bugaca bugenda bukurikira cyane cyane izo ntara n'aya makomine, hamwe ibintu hejuru hatagikorerwa byinshi byinshi bikorerwa mu ntara no mu makomine byo ushobora kuja mu ngiro neza byakurikiza n'amategeko n'ukuntu iyo bije y'igihugu yoca itunganywa, hamwe y'amaministeri cyangwa disiperitiritiri ziba zihuje mu nshya zisanzara, ugasanga ibintu nyine biri kubikorerwa mu makomine. Ikomine ikaba ishingiro rimwe ry'iterambere kubera bari nini kandi n'uburyo wigiyemo bushobora kuba ari bunini kandi bushobora gufasha bwamaze kwegera.
Mu bijyanye n'indero naho ubukene bw'intebe mu mashure ni kimwe mu bibazo bikomeye bihanze igisata cy'inyigisho mu Burundi kandi gishobora gutuma akanovera k'inyigisho gatituka. Muhinga Patrice Manengera ajejwe igisata cy'ibiharuro no gutunganya imigambi mu bushikanganje bw'indero yarabishikirije kuri uyu wa gatatu mu gisagara cha Bujumbura ni mu nama rukokoma ijanye n'ibibazo by'indero mu Burundi. Yasabye abarundi bose guterera kugira ngo amashuri yose aronke intebe zikwiye. Yabivugiye kuri radio Isanganiro ni mu mukurikire.
Ku banyeshuri rero biyiga usanga bicaye ari benshi ku ntebe, urashobora gusanga abana bari imbere y'urubaho bariko barandika bicaye hasi kubera babuze aho bicara. Ni ku mashuri amwe ikindi nacyo tuca dukenera ni intebe bicarako. Uno munsi uharuye ni nk'abana batanu bicara ku ntebe imwe yarigenewe abana babiri. Bo kubwira ati tuzoza turatwara ikijana kimwe ikigira cumi cyo mu ishengero ntiwurugitanga. Usanga atari amafaranga menshi, hari n'igihe bashobora gutwara kimwe kijana ntumenye nuko cyagiye, ariko tuyasize hamwe ayo mafaranga yose uzosanga ari amafaranga menshi. Hanyuma tugere ku kintu, turashobora kutakora ibintu byinshi, tudashobora guheza ingorane, mugabo tuzipunguze izo ngorane. Abantu bose ntibacyahura birakunda. Hari igihe ahamagara bene gihugu ati fyatura, bagafyatura bagaturira baganye. Hanyuma twebwe dukora ino mu mpandu uzeye mu mabiro tukaba turiko turaraba tukagera ngo natwe ugasanga turiko turakubituruka tugusha tukubituruka tudukora no mu mufuko.
Mu gusozera amakuru twabateguriye dukubitire mu ntara ya Rutana, imyidogo ni myinshi mu barimyi b'igitegwa cy'umuceri barimira mu kiyaya cya Mukazi kiri muri zone Giharo mu ntara ya Rutana. Ibyo biva ku mahera hamwe n'imiceri bariko baratozwa n'urongoye ishyirahamwe ryabo. Amakuru dukura muri iyo ntara akavuga ko ayo mafaranga atozwa ku nguvu ku ngingo yafashwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo zone ya Giharo. Abanyagihugu bakaba basaba abarongoye iyo ntara kubatunganiriza. Ido nido na Edic Claude nini nazwe.
Abarimyi b'igitegwa cy'umuceri bo mu kiyaya cya Mukazie kiri muri zone na komine Giharo bavuga ko indongozi z'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana hamwe na komine Giharo ziriko zirasahura abarimyi barimira umuceri muri ico kiyaya babicishije kurongoye ico kiyaya azu ku izina rya Baranyikwa Batazira Sarginyo afatikanije na Baragomwa Alexia Rongo CNDD-FDD muri zone Giharo. Mu nama bagirishijwe mu ndwi yaraye iheze abo barimyi bamenyeshejwe ko batanga kuri parcel yose amafaranga angana n'ibihumbi 15 bakababwira ko arayo gusubiramwo uwo mwonga uko hageze kubadika umuceri. Mpande yayo ibihumbi 15 ngo baratangishwa kandi amafaranga ibihumbi 3 bita aya tax ya komine Giharo, aho guhabwa igitasi cya komine bahabwa agapapuro kariko ikidodo cy'ugo runani bakavuga ko nayo adashika yaja ahubwo aja mu mifuko yabo barongoye CNDD-FDD. Kuri ayo ngo batangishwa kandi amafaranga igihumbi badahabwa insiguro y'ico akora imbere y'uko umurimyi wese ateragira umuceri kandi agatangishwa kuri parcel imwe iyo hageze kwimbura. Iyo hageze kwimbura naho ngo umurimyi wese atangishwa ibiro 5 by'umuceri nawo nyene batababwira iyo uroye. Ibyo ngo biruko mu gihe buramatari w'intara ya Rutana Origene bitanga yatuwe ico kibazo mu ntango za Ndamukiza akagenda agishikirije umustanteri wa komine Giharo Lidi Nihimbazwe ngo ntacyo yabafashije kuko atacakora atabajije indongozi za CNDD-FDD nazo akaba arizo ziriko zirabasahura. Umwonga ufise uburinganire buharugwa mu majana y'amahektare ukaba watunganijwe n'ishyirahamwe Prodema hagati y'umwaka w'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2014 ukaba urimwo icyo bita ama OCB 13 agize urunani. OCB imwe yose ikaba irimwo abarimyi bose hamwe barenga 1,300. Radio Inzamba twarondebura amatari w'intara ya Rutana Origene bitanga kugira duhe umuco kuri iyo myidogo y'abarimyi b'umuceri bo muri komine Giharo. Turamukena.
Arakenuye Edic Claude nini nazwe n'ingaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwarimu duteze amatwi. Jean Marie Ndabashinze nabashikirije, ndabifurije umunsi mwiza nawe utaha.